ifoto ya 39 itwereka ivyo kwama ivyamwa. Iki giti kiri kuri isanamu gifite ivyamwa vyinshi. Igihe dukurikiye Yesu Kristo, mwemu w'Imana akorera muri twebwe ngo twame ivyamwa. Bibiliya itubwira ko ivyamwa vya mwemu w'Imana ari urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, ubugwaneza, hamwe no kwirinda. Yesu yavuze ati, jewe ndi umuzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri jewe, nanje nguma muri we. Uwo niwe yama cyane. Ishami ryumye ntiryamwa ivyamwa, ariko riracibwa kandi rigaturigwa. Yesu ashaka ko abamukurikira bamwe ivyamwa vyinshi, ibihesha Imana icyubahiro kandi bigafasha abandi.